mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Yobora. Miriwe Inshuti bakunzi, ni kaze makuru yo kuno mugoroba mbwiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazo. Mu Burundi abagize leta nshasha bari mu mwiherero wabo wa mbere mu gisagara ca Ngozi, aho bashikirizwa imwe mu migambi ikomeye babwirizwa kugendera ko
ibibazo twifuza kuzotorera inyishu ibereye bikaba ari ikibazo cy'ibiturire no kubungabunga itunga ry'igihugu, ikibazo cyo gutahukana impunzi z'abarundi, kubasubiza mu zabo no gukurikirana ubuzima bw'abarundi bari mu bindi bihugu.
Iyo ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye arongoye umwiherero w'abagize leta y'iwe nshasha. Ni umwiherero uzomara iminsi itatu. Ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi FMI cemeje miliyoni zirenga indwi z'amadolari agenewe gufasha kurwanya ikiza c'umugero wa corona mu Burundi. Ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Buraya vyatanguje umugambi wo gushigikira ibihugu bigeramiwe cane n'ikiza ca virusi ya corona. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutekano muke ukomeje kwiyongera muri territoire ya Fizi. Ido ni ido y'izo nkuru zose duce ku masonga, harimwo ayavugwa mu gisata c'ubutungane mu Rwanda n'ay'amatora muri Uganda. Ni mu kanya isasi. Amakuru tubafitiye muri kano kanya turahere kuyagezwe hirya n'ino ku isi, aho ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi FMI cemeje miliyoni indwi n'ibihumbi 600 y'amadolari agenewe gufasha kurwanya ikiza c'umugera wa corona mu Burundi. Ibindi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ikigega FMI catangaje ku munsi wa mbere ko cemeje amafaranga mu ntumbero yo gufasha u Burundi guhangana n'ingaruka z'ikiza ca COVID-19. Ico kigega camenyesheje ko ayo mafaranga azofasha mu kiringo c'amezi atatu akazoshobora kwongerezwa gushika kuri hafi y'imiliyoni 25 z'amadolari mu kiringo c'amezi 21 kugira amafaranga yoboneka. Ikigega FMI kimenyesha ko guhebera amadeni ibihugu bigifitiye bizotuma haboneka amafaranga akenewe mu gisata c'amagara y'abantu, harimo n'ayandi mafaranga akenewe gukoreshwa byihutirwa hamwe n'ayakenewe gufasha guhangana n'ingaruka z'ikiza c'umugera wa corona. Mitsuhiro Furusawa, icegera cy'umuyobozi w'urwego nshingwa bikorwa w'ikigega FMI, amenyesha ko ikiza cya COVID-19 cyagize ingaruka zikomeye ku butunzi bw'u Burundi, byatumye icyo gihugu gikenera ifashanyo zivuye hanze. Amenyesha ko abategetsi b'u Burundi bashize mu bikorwa ingingo zigenewe gukomeza igisata cy'ubuvuzi no korohereza abagwayi kubijanye no kwivuza. Amenyesha ko ikigega FMI kizofasha muri utwo twigoro cyane cyane kubijanye n'ikiza cy'umugera wa corona.
Ku mugabane wa Afrika, abashikiranganje babiri bo muri Afrika y'Epfo binjiye ibitaro inyuma yo kwandura umugera wa corona. Ejo ni Mukankusi arakomeza nino nkuru.
Presidency Afrika y'Epfo yavuze ko babiri mu bagize guverinoma y'iki gihugu bashyizwe mu bitaro arwaye COVID-19. Temberani Nzexi, Minisitiri w'Umurimo, na Gwede Mantashe, ushinzwe amabuye y'agaciro, binjijwe ibitaro ejo kuwa mbere. Abo bagabo bombi bari barishyize mu kato nyuma yo gupimwa virusi ya corona bagasanga barayanduye hashize hafi icyumweru. Itangazo rya Perezidansi ryagize riti, twifurije Minisitiri Nzexi na Matashe gukira vuba kandi neza. Yungamo rivuga riti, kuba bari mu bitaro bizabaha amahirwe kubona ubuvuzi buboneye no gukurikiranirwa hafi. Afrika y'Epfo, igihugu gikize ku nganda ku mugabane wa Afrika, kibarwamo abantu 372,628 bemejweho iyo virusi ya corona yahitanye abarenga 5,000.
Tuve ku mugabane wa Afrika twerekeze Buraya, aho ibihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya vyatanguje umugambi wo gushigikira ibihugu bigeramiwe n'ikiza ca virusi ya corona. Oriane Itangishaka.
Kuri uno munsi wa kabiri niho abategetsi b'ibihugu vya Buraya bapfunditse amasezerano yo gushira hamwe umutahe w'imiliyaridi 2,000,000,000 birenga mu kigega co gufashanya. Ayo masezerano agizwe n'imiliyaridi 857 azoja mu kugwanya ikiza ca corona, akazotangwa nk'amadeni ku bihugu vyasinzikajwe n'ico kiza. Ivyo bibaye inyuma y'ibiganiro vyamaze imisi 4 n'amajoro 4 yarenze ku kiringo bari biteze. Charles Michel umutegetsi mukuru mu kanama kishiramo cy'ubumwe bwa Buraya avuga ko ayo masezerano ari meza kandi ko azokungukira ibihugu 27 bigize uwo muryango muri iki gihe. Imbere yuko ayo masezerano aja mu ngiro hategerezwa kubanza kwemezwa n'inama nshingamateka y'ubumwe bwa Buraya.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeza n'amakuru agezwe hijya nino ku isi. Abakuru b'ibihugu bimwe vya Afrika yo mu burengero baritezwe muri Mali aho bazoja gufasha gutorera inyishu ibazo vya politiki bimaze igihe muri ico gihugu. Inkuru ya mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Abakuru b'ibihugu vya Niger, Ghana na Cote d'Ivoire bazoja muri Mali muri yindwi bazogerageza guhagarika ibibazo vya politiki vyatumye haba imyirekano ikomeye mu gihugu. Iyo myirekano yahitanye abantu 11 isaba Perezida Ibrahim Boubacar Keita kuva ku butegetsi. Abo bategetsi batatu bazobona na canke umunsi bazoshikira ko muri ico gihugu ntibiratomogwa. Abari mu myerekano bari hereje inyubakwa za leta barazibira ibice bimwe by'umugwa mukuru Bamako mu ndwi zirangiye zarateye impungenge abategetsi b'ibihugu bibanyi vya Mali ko ibibazo vya politike muri ico gihugu bimaze igihe kirekire bishobora guhungabanya umutekano mu karere kose. Abategetsi bo mu karere ko muri Afrika mu burengero barazi neza kugena ibibazo vya politike muri Mali bishobora guhungabanya karere kose. Imigwi ikorana na Al-Qaeda na leta ya Kiislamu ikoresha ico gihugu mu bitero igira mu bihugu bibanyi harimo ibihugu vya Niger na Cote d'Ivoire.
Turaguma ku mugabane wa Afrika uvugwa mu bucuruzi bw'amashugwe muri Kenya buri ko buranaguka inyuma y'amategeko yo kuguma mu mihana yorohejwe. Ejo ni mukankusi.
Muri Kenya indabyo zikenewe ku gipimo cya hafi 85% ugereranije n'uko byari byifashe mbere y'uko icyorezo cya virusi ya corona cyaduka ubwo isoko ry'uburayi ryari rifunguye nyuma rikaza kugirwaho ingaruka n'ingamba zaguma mu rugo. Urwego rw'ubucuruzi bw'indabyo ruvuga ko rufite icyizere cy'uko rushobora kuzongera kwisubira byuzuye mbere y'umwaka utaha. Abahinzi b'indabyo muri Kenya byabaye ngombwa ko bajugunya miliyoni z'indabyo z'amaroza mu kwezi kwa gatatu ubwo burayi bwafungaga imipaka n'abaturage bagasubika imihango y'ubukwe ndetse n'iyo gushyingura igahinduka. Uburayi bufite hafi 70% by'isoko ry'indabyo Kenya igemura mu mahanga. Cyakora ingamba zafatwa icyorezo cya virusi ya corona zagabanyije indabyo zatumizwagaho icya kabiri bituma imirimo ibarizwa mu bihumbi ihungabana mu gihugu cyari gifite ubukungu bwifashe neza muri Afurika y'Uburasirazuba. Ubu abahinzi b'indabyo barabona ibintu bitangiye kugenda neza nk'uko Ender 9 ufite isosiyete yitwa X Flora abivuga. Yajyaga agemura indabyo z'amaroza 350,000 ku munsi aza kwibona mu kwezi kwa gatatu agemura 50,000. Ubu aravuga ko arimo kugemura 250,000 by'indabyo kandi ko n'abakozi be 200,000 bagarutse mu kazi.
Aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho umushikiranganje ajeje kwivuna basi arategekanya gukora urugendo rw'akazi mu Bushinwa. Ni urugendo mu byo rugamije harimo ivyicuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu bibiri. Fidel Niyongabo.
Umushikiranganje Mark Esper yamenyesheje ko urwo rugendo ruzoba rwerekeye uko hobaho ibiganiro mu gihe hari ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Ni mu gihe Amerika yafashe ingingo zikomeye kubijanye n'uruhara rw'Ubushinwa mu karere karimo amatati mu gice cy'ibahara kiri mu manuko bw'ico gihugu. Espe avuga ko yavuganye inshuro zitari nke n'umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi w'Ubushinwa. Mu ndwi iheze umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yatangaje ko bazobona ko imigambi y'Ubushinwa yerekeye amatungo kama ico gihugu kiriko gikwirikirana mu gice cy'ibahara kiri mu manuko bwayo iciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Umushikiranganje wa Amerika ajejwe kwivuna abansi asanga ata uburenganzira Ubushinwa bufise bwo kwiharira amatungo ari mu mazi mpuzamakungu ariko ko atantambara ariko barondera nabwo.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru agezwe hijya nino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ndabibutse ko ijwi ry'Amerika mukomeje kumva mu kirundi n'ikinyarwanda isamira na Washington DC. Kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda na Uganda mutwumva kuri za FM zitandukanye. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave. Mushobora kandi kumva ibiganiro by'ijwi ry'Amerika ku isi yose aho muri kuri wezi itatu akaburungu radio trovewa akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere. Amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Burundi aho abagize leta nshasha bari mu mwiherero wabo wa mbere. umwiherero uzomara iminsi itatu uzokwigirwamo ibibazo bitandukanye birimo gutuza ibiturire, gutahukana impunzi n'ivyerekeye kubahiriza agateka kazi na muntu. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika ryateguye gifashishije abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Kugwanya ibiturire niryo jambo nyamukuru president ayishimiye yashimikiye ko yugurura ico giterane. Yashikirije bikuru bikuru bigiye kwihwezwa muri uwo mwiherero nk'ikibazo nkora mutima hariho ivyo gutunganya ibisata vya leta no gukorera mu runani mu bijanye no gutsimbataza intwari bereye.
Gutunganya neza ibisata vya leta n'imigambi mikuru mikuru bigiye kurangurwa kugira ngo kore vyisunga ivyifuzo vya benegihugu. Gukorera mu runani rw'abagize leta kugira ngo dutsimbataze intwari bereye ituma umwenegihugu wese yumva ko koko leta ari umuvyeyi atunganiza abenegihugu mu kubakingira mu babo no mu byabo. Kwiga ingingo zose zofatwa kugira ngo dukingire iteka ritekane ry'igihugu n'imigenderanire twogirana n'ibindi bihugu vyabize mu karere canke vya kure.
Nkuko vyashikirijwe na perezida w'igihugu c'u Burundi, kugira ivyo vyigwa bije mu ngiro hari ibibazo nyamukuru bizotorega umuti kubera ari byo banyagihugu bashimikiye ko mukubaza. Ivyo navyo harimo ikibazo cyo gutahukana impunzi, icugaruka rutagira akazi n'ibijanye no gukingira agateka ka muntu.
Muri ivyo vyigwa ibibazo twifuza kuzotorera inyishu ibereye bikaba ari ibi: ikibazo cy'ibiturire no kubugabunga itunga ry'igihugu, ikibazo cyo gutahukana impunzi z'abarundi kubasubiza mu zabo no gukurikirana ubuzima bw'abarundi bari mu bindi bihugu, ikibazo cy'urwaruka rwahegeje amashuri ariko rutararonka ico rukora, ikibazo cy'inyigisho mu mashuri twerekeza kazoza keza kugwaruka no mu iterambere, ikibazo cyo kugwanya kudahana no gukingira agateka kazi na muntu. Turifuza yuko tuzova ngaha tubitoreye inyishu kuko nivyo abenegihugu benshi babaza aho ciye hose.
Yisunze ingingo ya 15 na 16 ibwizwa nshingiro, umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze ko leta ifise ubutumwa bwo gukora ivyo abarundi benshi bipfuza. Ahashimikira kukugwanya agatima k'amacakubiri kibonekeje muri kahise.
Leta ifise rero ubutumwa bwo gukora ivyo abarundi bipfuza na cane cane kurandurana n'imizi amacakubiri yaranze akahise k'igihugu cacu, kuronderera akarusha abarundi mu buryo babayeho kandi ikarazwa ishinga n'uko abarundi baba mu gihugu cyabo atankomanzi batikeka gukumirirwa kandi atamwitwarariko w'indwara canke w'inzara.
Uwo mwiherero warongowe n'umukuru w'igihugu witabwe n'icegera c'umukuru w'igihugu, abagize ibiro vya leta yiwe, umushikiranganji wa mbere n'abagize ibiro vyiwe, abashikiranganji batandukanye abarongoye intara zigize Burundi hamwe n'abajenama biwe. Umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yongeye gutangura kuboneka mu mirimo itandukanye ku munsi wa gatandatu mu birori vyo kwatira abapadiri mu Rugazi intara ya Bubanza. Ni nyuma yaho hashikirijwe inkuru kuyo mutegetsi akomeye yarakiswe n'amagara. Imwe mu masoko y'Ijwi rya Amerika yemeje ko Bunyoni yaragwariye mu bitaro bimwe hagati mu gisagara cha Bujumbura, quartier Hero, commune Mukaza, naho itasigwe icyo uyo mutegetsi yaragwaye. Umwiherero watanguye kuri uwa kabiri igenekerezo rya 2021 ukwezi kw'indwi mwaka 2020 ukazorangira ku munsi wa kane kw'igenekerezo rya 2023 kuno kwezi. Umwiherero wa mbere wa leta president Ndayishimiye yarongoye kuva arahiriye amabanga yo kurongora Burundi.
Desire Hatungimana urakenuye. Mu gihugu cy'u Rwanda naho igisata cy'ubutungane kivugwa mu ingingo ya senare y'ibanze ya Kaciro mu gisagara cya Kigali imaze kwemeza ko wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda Pierre Damien Habumuremyi abandanya gufungwa by'agategekanyo iminsi 30. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Sumta Kaboyi yakurikiranye ibya runo rubanza.
Urubanza rwasomwe bwana Pierre Damien Habumuremyi atari mu cyumba cy'urukiko ariko hagaragaye umwe mu bamwunganira Maitre Kayitare Jean Pierre. Urukiko rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma Habumuremyi akekwaho kuba yarakoze ibyaha aregwa n'ubushinjacyaha byo gutanga sheke zitazigamiwe n'icyaha cy'ubuyemu urukiko rwashingiye ku kuba Habumuremyi ubwe yari yemereye ko yatanze sheke azi neza ko nta mafaranga afite, yaba kuri konti ye bwite ndetse no kuri konti ya kaminuza yitwa Christian University of Rwanda yarabereye umuyobozi. Urukiko kandi runavuga ko Habumuremyi akekwa w'icyaha cy'ubuyemo aregwa na Bwana Ngabonziza wamukoreye akazi ntamwishyure kandi ntanamusubiza amafaranga angana na miliyoni 10 yari yatanze nk'ingwate. Urukiko ruvuga ko rukeka ko Habumuremyi yaba yarakoze iki cyaha kuko nawe yemera ko Ngabonziza yamuhaye ibicuruzwa bye ndetse akanamuha n'ingwate atigeze asubiza. Izi ngingo ni z'urukiko rwahereyeho rwemeza ko Bwana Habumuremyi hari impamvu zikomeye zituma akekwaho gukora ibi byaha, maze rutegeka ko yafungwa by'agateganyo iminsi 30. Urukiko kandi rwateye utwatsi ubusabe bwa Habumuremyi n'abunganizi be bayi barutakambiye ko rushingiye ku buryo igihugu cyagiye kigirira icyizere Habumuremyi mu mirimo inyuranye cyamushinze kugeza naho kimugira ministre w'intebe w'u Rwanda rwamugirira icyizere akarekurwa. Urukiko rwanzuye ko rutagirira Habumuremyi icyizere kuko n'icya mbere yagiriwe n'igihugu yagikoresheje nabi. Abunganizi ba Habumuremyi bari basabye kandi ko urukiko rwamurekura kuko adashobora gucika ubutabera. Urukiko rwanzuye ko nk'umuntu wabaye umuyobozi mukuru uziranye n'abantu benshi aramutse arekuwe ashobora kwitwaza abo baziranye akaba yasibanganya ibimenyetso. Kuzina inzitizi abunganizi ba Habumuremyi ndetse na ubwe bari bagaragarije urukiko nuko basabaga ko yarekurwa kubera impamvu z'uburwayi bw'umutima afite ndetse n'amaso, bityo ko atabasha kwivuza ari muri gereza. Urukiko rwanzuye ko iki cyifuzo nta shingiro gifite kuko no muri gereza habivuri. Rushingiye kuri izi mpamvu zose, urukiko rwafashe umwanzuro ko Habumuremyi yafungirwa muri gereza iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Umwe mu bunganizi ba Habumuremyi Maitre Jean-Pierre Kayitare wari mu isomwa ry'urubanza yavuze ko nta byinshi yaruvugaho kuko bashobora kuzarujurira.
Mbona hari yagusho ndi bukore kuko iyi dosiye iracyari mu butabera kandi dushobora no kuyijuririra mu minsi 5 bitewe n'icyifuzo cy'umukiriya. Reka tubanze tuganire nawe none turebe umwanzuro tubifatire. Nuko banza kuganira nawe tukumva icyifuzo cye.
Habumuremyi Pierre Damien wahoze ari ministre w'intebe yatawe muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi kwa 7 akurikiranyweho ibyaha bibiri birimo cyo gutanga sheke zitazigamiwe zifite agaciro ka miliyoni 170 amafaranga y'u Rwanda n'icyaha cy'ubuhemu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu kirundi n'ikinyarwanda, nari nabiciye ku masonga nkitangura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutekano muke ukomeje kwiyongera muri territoire ya Fizi. Abarozi babiri bo mu bwoko bw'abanyamurenge baraye bishwe, inka zirenga 300 zinyarwa n'abarwanyi ba Mayimayi. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo akora muri Uvira.
Nk'uko bitangazwa na bamwe mu borozi bari mu biraro biri kuri Mutambara, byiganjemo aborozi bo mu Bihogobogo, bavuga ko abarwanyi bakekwa kuba mu Mayimayi babasanze babyanye mu ijoro batangira kubarasa ndetse babatwara n'inka. Shaka Patrick n'umwe muri abo borozi bari kuri Mutambara.
Habaye nijoro haza abantu bafite imbunda batunga itorosha abungeri, abungeri bamwe bariruka abandi basigara baryamye, bajya baryamye hasigaramo babiri ngo bagire ngo barabyuka barabarasa babarasa mu nda bombi, abandi bariruka barahunga babarasa amasasu menshi bariruka baravuga komereka baguye hasi amabuye arabakomeretsa n'ibiti. Nuko ubwo barangize gabashorera inka bijana batwaye inka zirenga 300 bazizamuye barabara gikananda. Uriya abasirikari bari babakurikiye bageze ahantu mu ibarabara gikananda bararita bafata bahaye kurya kuri
Mashikara. Ibi bitero byibasiye ababorozi bibaye nyuma y'iminsi igera kuri 4 bakiriwe ubutumwa butandukanye ko bazategwa bitewe n'ibitero bagwanyu batwigwaneho bagabye mu gipupu tariki ya 17 y'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2020 byibasiye abaturage b'abakongomani wo mu bwoko bw'ababembe. Ibibazo by'umutekano muke bivugwa mu misozi miremire ya Fizi, Uvira na Mwenga byaraye bigarutsweho mu kiganiro abadepite bo ku rwego rw'intara ya Kivu y'Epfo baraye bagiranye n'itangazamakuru mu mujyi wa Bukavu, aho bavuga yuko hari abantu b'abasivile 220 bishwe barashwe n'abagwanyi batwigwaneho na Gumino mu cumweru gishize ahitwa mu gipupo muri segiteri y'Itombwe. Aya makuru y'aba bantu 220 biciwe mu gipupu cyemezwa na Monisco aho bivuga yuko ari abantu batanu bapfuye nkuko umwe mu bakozi bakuru ba Monisco yabibwijwe ijya Amerika umuvugizi wa gisirikare muri aka karere Kapiteni Dieudonné Kasereka avuga yuko nta mubare w'abantu baguye muri iyo migwano bafite kuko intambara yabereye ari mu turere tugenzurwa n'inyeshamba bamwe mu bagize mituwelite y'abanyamurenge iri Bukavu basangiye raporo y'abadepite ariyo kuba inzangano mu moko atuye muri utu turere kuko hashize imyaka igera kuri itatu ubwicanyi bukogwa ariko ntihagire icyo bavuga. Gasore Felix ni vice perezida wa mituwelite y'abanyamurenge batuye Bukavu.
Twatunguwe n'ikibazo cy'abadepite uyu munsi bakora deklarasiyo bavuga yuko ari ubwicanyi bwabaye kandi intambara igize imyaka n'abantu bapfa ari deklarasiyo nini barakora bishikana ibihabibera agasozi miremire y'iwacu. Mu bijombo habaye ubwicanyi bwagize igihe kirekire imihana irashira abantu barashira mu buryo muri bijombo honyine hagiye amadarege 13,500 abantu barishwa inka zirashira nengwe nuko byagenze no mu bibunda hatagituwe nta deklarasiyo zakozwe aje dutunguye uyu munsi kumva abadepite bahagarariye abantu bavuga ngo ari ubwicanyi bwabaye kandi babwita yuko ari masakre yakozwe kandi ahantu bagize iminsi bapfa yari imyaka ine abantu bahe bapfangwa na jenoside. Ubwicanyi bwakozwe bavuga ko babushinja ngo twirwaneho na gumino ariko ntabwo ariko byagenze abana bagiye bitwawe barwanaho bari bafitiye zabo ababendari banyaze bagezeyo intambara iraba hapfa abantu batandatu nibo bari bavuga ngo habaye ubwicanyi
muri utu turere twa Uvira, Fizi na Mwenga hashize imyaka igera kuri itatu abaturage bavuga yuko imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani iy'abarundi yica ari bica igatwika amazu ndetse ikanyaga amatungo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibirebera. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Tukiri ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda hakomeje ibiganiro ku matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza. Bitegekanijwe ko ayo matora ashobora kuzoba hakoreshejwe uburyo bw'ikoranyabuhanga. Icyo bikoze ariko abanyepolitiki benshi ntibemeranya kuri ino ngingo y'umurugujo jo gutunganya amatora. Inkuru irambuye turayibaza Ignatius Bahizi w'ijwi rya Amerika muri Uganda.
Uko niko babimeze mu bihe byo kwiyamamaza hano muri Uganda. Ubusanzwe kwiyamamaza nk'uko kw'abakandida bahatanira inzego zitandukanye kuva ku mukuru w'igihugu kugera ku buyobozi bw'ibanze byitabwamo n'ibihumbi by'abantu bahimbawe bambaye imyenda y'amabara y'amashaka bashyigikira babyina kandi anari benshi cyane ku buryo ibi byatuma icyorezo cya corona cyanduza benshi cyane mu kanya gato haramutse harimo uwanduye muri abo bantu bateranye mu nama yo kwiyamamaza. Aho niho akanama gashinzwe amatora mu gihugu kashingiye kavuga ko kwiyamamaza kubu kw'abakandida kuzatangira mu mezi make ari imbere mu rwego rwo kwitegurira amatora ateganywa kuzaba mu ntangiriro z'umwaka utaha kuzakorerwa ku mbuga nkoranyambaga n'izindi mbuga zikwirakwiza amakuru mu rwego rwo kwirinda icyo cyorezo cya corona. Ariko ubu buryo bushya bwo kwiyamamaza bise scientific abanyapolitike benshi ntibavugaho rumwe kandi abenshi ntabwo banabishyigikiye. Naganiriye n'abanyapolitiki babiri umwe w'ishyaka riri ku butegetsi bya NRM kandi akabakuriye akarere ka Gisoro bwana Abel Bizimana hamwe n'undi munyapolitiki w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya DP cyangwa se Democratic Party bwana Barnabas Bishaka Bikweto.
Gutoba gukurikije ikoranabuhanga abakumbukiramo n'abasanzwemo n'abandi bose abamashaka yose bashaka kugira ngo nabo byitorere abantu babarebe babamenye bagende mu gihugu cyose nabo batazi bahagere.
Ariko urumva atari ngombwa kuko hari icyorezo cya corona kugira ngo izo ngamba zifatwe kugira ngo bakumire ubwo burwayi.
Ntabwo ari ngombwa rwose kugira ngo bakumire uburwayi, ahubwo bakwiyongezeho n'imyaka ariko bakazatura igihe kigeze abantu bishira bizana. Niba ari ukugira ngo bashaka ubuzima bw'abantu itora barihagarike ntacyatuma itora ritahaba. Ariko ibyo kugira ngo abantu bari kwiyamamaza ndabizingira ngo aba leta bahagarariye ishaka riri ku butegetsi bo bareba ari uko ari bo bazungukiramo ntibashaka ngo na cyane cyane bashobora bari kwinjira nanga andi mashaka ngo abone uburenganzira bwo gusobanurira abantu porogaramu zabo ntabwo bashaka ngo bamenyekane. Icyo dushaka twebwe itora baryigizeyo ariko no kuryigizeho ntabwo ari ngombwa kuko ugereranyije mu bindi bihugu nka Burundi baratoye bariyamamaje mu gihugu cya Malawi barutse gutora nabwo bariyamamaje ndetse no mu bindi bihugu by'isi.
Uwo yari Barnabas Bishaka Bikwetwa wo mu ishyaka Democratic Party, bimwe mu bitekerezo bye akaba bihuye n'ibya Bwana Abel Bizimana umukuru w'akarere ka Gisoro.
Amatora ya scientific yo gukoresha ubukoranabuhanga yenda katuvuge ni kuri WhatsApp, Facebook, Twitter nangwa se gukoresha amaradiyo, amateleviziyo no gukoresha technology ihanze, ibyo byakora neza igihe natwe ubwacu leta yacu society rusange ya Uganda ari ibintu menyereye kandi capacity y'umuturage wese ashoboye kwigeza kuri ibi bintu bya communication methods nangwa strategies. Ariko rero kuri gusharira ubajeje abantu bafite smartphones niho kwibaza ukisubiza.
Ukurikije Bwana Bizimana, ibyo kwiyamamaza n'ubu birimo kuba cyane cyane mu mashaka, aho abakandida batandukanye bahatanira kuzahagararira amashaka yabo matora rusange. Ariko ikirimo kugaragara nuko hari abarimo kwicaya amategeko inzego zishinzwe umutekano zikabyirengagiza, abandi babigerageza zikabakoba imbere, bityo kuri we akabona ko uburinganire buzaba bukeya cyane cyane muri uku kwiyamamaza hakurikijwe ikoranabuhanga.
Ikindi rero urabona bagenzi banje batuyoborana ku rwego rw'igihugu barikunda ku buryo na n'ubu babakora inkiko ndetse n'aba MPs hano muri Gisoro. Kandi cyuma babaro twagize ikibazo cya baradisi nabo bajya muri politiki bakwiriye gucunga umutekano, ariko barobanuramo bamwe bakabaha abantu bakabemerera bagakora za meeting, abandi twe wagiraho n'abantu batanu bakagukubita bakaguhindurira nabi. Rero ibyo bintu bimeze bityo ntabwo byaza n'uburinganiza.
Nyamara kubera ibitekerezo by'abanyapolitiki n'abandi benshi mu gihugu, umukuru w'akanama gashinzwe amatora Bwana Justice Byabakama mu nama n'abanyapolitiki b'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze ko bagiye guhinduraho bagategura amatora avanzemo ikoranabuhanga hamwe n'ibindi bisa nk'uko amatora yari asanzwe ategurwa, ariko hakurikije amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya corona. Abakandida basaga 40 nibo bamaze kugaragaza ko bazahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu, barimo n'usanzweho Perezida Yoweri Museveni uzabugejeje imyaka 35 ku butegetsi. Ababarirwa mu bihumbi bo akaba bazahatanira intebe zisaga gato 400 zo mu nteko ishinga amategeko. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana nawe atwibutse ibyaranze no munsi mu mateka imbere yo guhana gahindukira.
Umunyamerika Neil Armstrong yabaye umuntu wa mbere wakandagiye ku kwezi ubwo hari ku itariki 21 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'igihumbi 1969 hari saa 8 n'iminota 56 za mu gitondo ku isaha ya GMT. Nyuma y'iminota 20 gusa icyogajuru yarimo kimaze kururuka agikandagiza ikirenge hasi, Armstrong yari yamiriye ati iyi ni ntambwe nto ikozwe na muntu ariko n'umwita tangirizwa ukomeye ukozwe n'inyoko muntu kugira ngo ayo mateka yanditse atazibagirana. Armstrong yafashe amashusho akoresheje icyuma gifotora yari yitwaje, yahise atangira gufata amashusho gangu ndetse n'ubutaka bwo kuzanira abashakashatsi yabikoraga yihuta atinya ko yasabwa gusubira mu cyogajuru. Nyuma y'iminota 19 mugenzi we Edwin Aldrin nawe yarasohotse bagendagenda basimbuka ku kwezi ndetse bahashinga n'ibendera, bahashize urubaho rwanditseho amagambo akurikira bati mu kwezi kwa 7 umwaka w'igihumbi 1969 abantu bavuye ku isi bakandagiye bwa mbere ku kwezi itwaje turi intumwa z'amahoro z'inyokomuntu. Amagambo yaraherekejwe n'umukono wa Perezida Richard Nixon wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Nixon yabavugishije kuri telefone ababwira ko bahesheje ishema abaturage bose ba Amerika, ati ubu nibwo bwa mbere umuntu uri ku isi avuganye n'uri ku kwezi.
Akaba ino ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire cyane mwe mwarimu duteze amatwi tudasize inyuma abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Joy Diane Ninahazo. Amajwi ya bino biganiro vyari bihagarikiwe na Edi Rwema yegeranije na Fatuma Alimasi Kalala. murara haryana ahataryana hararumwansi.